mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ikaze mu kiganiro muri Sanga muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibitekerezo by'inshabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu Burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza amahanga bibandanya kwiyongera. Abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye 2024 umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine y'imbere yaho. Ubushikiranganji bujejwe indero ku itariki 16 y'ukwezi kw'12 k'umwaka twaraye dusozereye 2024. Mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwarungikiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bw'itariki 16 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kiringo c'imyaka iniheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku 118 muri abo 41 bakaba arabigisha bafise impamyabushobozi ya doktora. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokogwa ibintu bishobora kuyanzara. Mukuru wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona afise impungenge ko uwo murindi wabigisha n'abandi bakozi ba kaminuza bariko baja gukorera mu makaminuza mu bindi bihugu bishobora gutuma ivyigwa bihagarara muri kaminuza y'u Burundi. Professeur Désiré Niyuhire yigisha mu gisata c'ubuvuzi ni nawe arongoye sendika y'abigisha ba kaminuza y'u Burundi avuga ko aravye uko mu bindi bihugu vyo mu karere abigisha bahembwa atahoguma mu Burundi aravye uko ibintu vyifashe. Avuga ko ico kibazo leta itogifata minenegwe kuko ingorane zimaze kwibonekeza kubera abigisha baheba akazi kabo kuri iyo kaminuza ari benshi cyane. Professeur Désiré Niyuhire ahera mu gisata c'ubuvuzi asanzwe yigishamwo avuga ko hari vyigwa ubu bitagifise abigisha aho bari naho ari bake cyane. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Dr Désiré Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika yigisha kuri muri kaminuza y'u Burundi na Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Yaragize ubushakashatsi bwimbitse aransohora inzandiko ku bijanye n'igisata cy'indero mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Mahoro neza cyane natwe turabaramu nanjye ndabaramukije.
Mpere kuri
amahoro neza.
Yego amahoro
amahoro neza ndabaramukije na Désiré Nisubire turakuyaga muri kino kiganiro n'abari kwa twumviriza.
Ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'2025 mwese.
Murakoze cyane natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza.
Mpere kuri wewe Professeur Désiré Nisubire, ico kibazo cha abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje ahandi cifashe gute muri rusangi muri gihe?
Ico nashaka kuvuga nuko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero natwe twabonye mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishirahamwe ry'abarimu APEB twari twaragize icyo twakwita conference de presse
tuberekana impungenge dufise mugabo washikirije ico kiganiro camenyesha makuru professeur Leandre ntiyashoboye nta mwanya wari uriho ukwiye kwerekana abamaze kugenda mu bisata vyose vya kaminuza y'Uburundi yafatiye gusa ku bisata bitatu igisata c'ubuvuzi igisata cigisha ivyindero na psychology hamwe n'igisata bita lesion de l'ingénieur aho twerekane ko ibitigiri vy'abari bamaze kugenda naho nyine vyaboneka yuko ari benshi cane tukaba twari twasavye yuko ico kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda aho rero nashaka kuvuga yuko atazi ndeshere na twebwe barimo twatumaze kubona ko biteye agahinda ari tukaba twa urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje akaba ari ibintu bigaragara nta kinyoma kirimwo ni ibintu biboneka kuko turabibona ko abarimu bagenda ku bwinshi sa barimu gusa haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi abarimu bakaja mu zindi kaminuza bakaja no mu bindi bihugu kandi tutibage nuko hari n'abahe bakwigisha muri kaminuza bagumye no mu Burundi bakora mu zindi mu bindi bisata by'igihugu ivyo rero nta byimbeshere biribonekeza
mwitwereje ubwo rwandiko muravuze ko mwabimenye bice ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo rwandiko umukuru wa kaminuza y'u Burundi yandikiye ubushikiranganje bujejwe indero mwotubwira muri make ibyo byari muri ubwo rwandiko ibyo yashikirije
ego ubwo rwandiko narubonye ruri ku mbuga ngurukana bumenyi n'ivyo navyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mwari ko murakoresha aba yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze ariko yavuga gushika mu kwezi kw'itariki mengo 10 na zingasi ndabyuka neza ntaruravye cyo kwezi kw'12 2024 ko abarimu bamaze kugenda ari 41 hanyuma n'abandi bakoze rero umugabo wose hamwe bakagira 118 nk'uko mwabivuze aho rero yavuga yuko ari adibo leta yurabye icikora kugira ngo ihagarike uko kugenda kudasanzwe kwabigisha ba kaminuza ya Burundi.
Icyo kibazo cyatangwe kwibonekeza ryari abantu abo zo ncabwenga abo bigisha nabo bandi bakozi kuri kaminuza byatangwe kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi kurondera aho baronka gashahara kurushiriza.
Darabonetse oyabari gaza kugenda cyane mu za 95 96 ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma haramaze igihe kiniya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza ariko muri no minsi na cyane cyane mu myaka 5 iheze byarabonetse cyane yuko uguheba akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye gufata umurindi ukomeye na cyane cyane mu myaka 5 iheze je niho ndabibonye cyane ubuhoho maze imyaka hafi 3 ndongoye sendika y'abarimu muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino no kuvuga yuko muri imyaka 5 ya mbere kugenda byishwe neza iyi myaka 5 iheze abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakoze urumva kenshi arasanga batabarava kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza n'ico gituma bica byibonekeza kwa abarimu bagiye cyane baje mu bindi bihugu bya Buraya ibihugu bya za Canada hariho abarimu bihugu bica bita Outremer mu bihugu by'u Rwanda bariyo hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko kabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata vya ONU no nka Banki Mondiale hari abakora za UNICEF abandi bakasaba ubuze handi babona harakarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibazo cya mbere ari ukutamererwa neza mu kazi.
Murakoze. Nawe Professor Libera Ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijanye n'igisata cy'indero. Iki kibazo mukibona gute cha Johnson izo ncabwenge ziriko zitera zigenda?
Icambere novuga nuko iki kibazo cy'abarimu bagenda kiramaze igihe kiramaze igihe catanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doktora mu myaka mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu. Benshi muri abo ntibatahutse mbere gushika naho leta zakurikiranye zagiye ziritura ku mashyirahamwe mpuzamakungu nka UIM imwiraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe MIDA wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakaja kwigisha kuri Universite y'u Burundi mbere no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu. Hanyuma na PNUD yarashyizeho umugambi wiswe TOC10 nawo nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze ico gihe kubera abo bagumye hanze. Mfatiye mu gihugu ndimwo nko mu Bubiligi abo bariko abo asistan bariko baragira doktora twararenga amajana abiri ngabandi muri abo. Hanyuma rero iki kibazo nibyo harabatahutse bavuye mu Rwanda n'abandi bakeyi bo barabatahutse ariko benshi muri abo barasubiye baratabaromuka. Ni ikibazo rero kiteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabicishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura ugwaruka ruteza kuzokubaka igihugu mu minsi iri imbere. Hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu. Mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje ni ikibazo Leta y'u Burundi yasize gutorera umuti vuba na vuba ngira turaca kubiyaga. Hanyuma rero icyo nurangiriza ko no gushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira habona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo nka kamwe.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Nyandwi Abdul Latwumva.
Ndabumva.
Nyandwi uduhamagaye urihe? Ufise ikibazo baza batumire icyumviro shikiriza?
Ikibazo mbere ni ikibazo kuba njyewe n'abo barimu ba kaminuza baguma baca akazi bari bakwereho na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba ikikora kubera jeje ubundi narasimusanga n'abakozi baba bashyika igihumbi n'abo bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu bata akazi.
Akoze. Turamutaye ku murongo wa telefone ko yashikije icyumviro ciwe kuri iki kibazo cha abigisha kuri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abandi bakozi benshi muri bo bariko baragenda ahandi kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ndi kumwe na batumire Dr. Desire Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi. Tuvise kandi na Libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Tuvise uyundi ku murongo Jeme ni kwigira. Uratumva Jeme?
Yego ndabumva.
Uri he?
Ni exactement mu Rumonge muri province Rumonge mu Burundi.
Ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza?
Ikiviro nashaka kugishikiza ibyo banditse ngaho ku ivi rya Amerika.
Yego.
Yego.
Mugishikirize?
Yego, muri make dufatiye nko kuba harimo bo kuri bo muri za kaminuza kuma bagenda. Nicyo kiviro nako mashikirize?
Yego mugishikirize?
Yego, muranyumva?
Ndabumva.
Yego, mvana nako mashikirize kiviro cy'aba professor wo kuri kaminuza aguma bagenda bata akazi
muvyi baza kwiki
ico ndavuga ko mbonumenga muri make icyumviro nuko ari mishahara mike boba bahabwa mu gihugu
murakoze
yego
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuko tuvuga ku kibazo cy'abigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'abandi bakozi baho ari bamwe muri bo bariko baratako kazi baja ahandi mikorondera ubuzima bwiza kurushiriza Kanyamuneza ari ku murongo uratwumva
Ee turabumva neza gose
Uduteye ka muri he
Uduteye ka muri Kenya Nairobi
Ofisi kibazo baza batumire icyumvire shikiriza ubushikirize Turamutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye iki kiganiro ngaruke kuri Professor Désiré Nisubire nkuko muyoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi niki he muriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gu tuma icyo kibazo kitoregwa inyishu
murakoze cyane mu bisanzwe nk'aba umuntu warongoye sendika twebwe nta wobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ifite ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara ariko bituma atacika imaze kubera n'itituka gifaranga y'u Burundi ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe nabo duserukira nyene muri sendika dukoranye n'abandi benshi bakorera muri urwo rwego nuko uraba hari harigeze kuba igihe nk'ico aho byabonetse yuko abigisha na cyane cyane mu buvuzi batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari afite bita sante population cyane cyane sante population 2 yarafashije leta muri icyo gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho tugahamagara leta y'u Burundi rero nimba ata uburyo ibona yuko yoshobora kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha si kwigisha gusa muri ni kaminuza y'u Burundi Libera ntibashira kandi yari yavuze yuko abo bigisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turagerageza gusigura twerekana ibyokorwa n'ibyo tuvuga byereke ama conference de presse tumaze iminsi tugirisha APB na SPB sendika hamwe n'iryashyirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingano yobigenza ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko hari usanga bibigoye nka twebwe nk'abarimu turabona ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke aho harimo na cyane cyane ko tuzaba tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale ya nouvelle politiki salariale ni ukuvuga itunganya ry'imishahara gushasha iryo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko rihohotera abantu bafite amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza y'u Burundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga ibyitunganywa by'imishahara gushasha niko kajyo rero leta yoronka kugira ngo abarimu muri kaminuza y'u Burundi ibashire ku mushahara ujanye na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta iremera yuko abarimu ba kaminuza ari abakozi bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko leta yofata iya mbere igashira mu ngiro ibyo turiko turayisaba yuko imishahara yoreka yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'ivyubuzi rero biracari ko biraza turihebura mugabo rero akanakanya ko kugira ngo leta nayo imenye ico yokora ariko turiko turabikora
tuzobikorana nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi iserukiye n'umushikiranganji w'indere. Tumaze igihe tudatiravugana, hari aho kumure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha bizozana, niyo twamara kubona leta nayo yerekanye kubyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe. Murakoze.
Ku mirongo ya telefone tugaruke kuri Kanyamuneza Matias, uratwumva?
Turabumva neza gose.
Uduhamagara urihe Kanyamuneza?
Ndabahamagara ndi Nairobi muri Kenya.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikize ubishikirize?
Narifise ikibazo n'icyumviro.
Ishikirize?
Nagomba kubaza abatumire. Be uko abarimu numva bakamyuza ko baragenda, ntabwo yaba ari inyungu ku gihugu ko umwenga ubu hari urwaruka rwinshi rwahejeje amashuri rushobora kwigisha kaminuza, abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bandi. Icyo ni kibazo nari ifite.
Murakoze. Mwarangije? Mwo mwishura uyu Matias Kanyamuneza ku kibazo abajije Professor Libera?
Ego cyane, avuze ati hariho ugwaruka rwinshi rikorora mugwa muri kaminuza y'u Burundi, baheze amashuri ntiharunga akazi, mbega buhoyi ntiho basubirira bakigisha. Umwarimu wa kaminuza ategurwa mu gihe kirekire mu myaka myinshi, inyishu rero uheje kaminuza ntashoboye kuramurwa ruka ku muri kaminuza, nivyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travel pratique canke imyimenyerezo tubashe mu isata vy'ubumenyi bwa science canke ngira muri za laboratoire mu vy'ubuganga, ariko kugira utanga icigwa gihanitse na cyane cyane mu myaka ya nyuma bisaba kuba ufite uburenganzira, ufite umuntu uzere papuro rw'umutsindo rugutuma ushobora kwigisha muri kaminuza. Muri make rero abana bahejeje abagwaruka ruhejeje Université y'u Burundi kino gihe nti nta bumenyi n'ubushobozi bafise bwo kwigisha muri iyo kaminuza. Nivyo hari ikintu hariho ecole doctorale yuguruwe ariko nayo nyene nibaza kwicumbagira kumva zitandukanye Ntuzeye Desire nisubire ari ku rubuga arashobora kugira icyo bivuze ko mugabo niyo ikora doctorale nibaza ko ikenye abarimu bo bafasha kugira iyo ikora doctorale itegura abarimu abagira amadoktora ni ikifasha abagira amadoktora, niyumva ko nabi nafise ibibazo nk'uko mu bindi mu yindi myaka bafise ubukene bw'abarimu.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufise Eric Nkorerimana, uratwumva? Tumutaye ku murongo wa telefone. Ndashaka mbaze Professor Desire Nisubire, ikibazo cha cincabwenge muri rusangi mu karere ka Afrika, ku mugabane wa Afrika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza, ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa Afrika no kubijanye nabo bigisha n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse, nikiye coba gitandukanya ibyo bindi bihugu n'u Burundi ubigereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika?
Sinzi ko nobanza kwishura uwo muntu yabaje ico kibazo.
Nta kibazo.
Yavuze ati none ntiboha akazi abandi abana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira. Erega mu bisanzwe uko niko bitegeka kugenda, nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa, ico ni bisanzwe cyane. Iyo umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira, n'ubundi hari abo barokwita hari abaha akazi. Ariko nagomba mbwire mengo yitwa Kanyamuneza yuko abarimo muri kaminuza na cyane cyane bigisha amashuri yigiwe imbere hariho abigisha mu bice za master abandi bakigisha mu bice za doctorat bagano menyesha yuko muri abo barimo kugira ngo ushobore kumva umusuperviseur wa master canke wa doctorat utegerezwa kuba ufise na cyane cyane impamyabushobozi ya doctorat hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza ya Burundi iwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé nuko ntazanye ibiharo bigororotse nari kumubwira aba professeur associé aba professeur ordinaire bamwe bita ba le maître de conférence abamaze kugenda ingana bangana ntushobora kubasubiriza nk'uko liberance bashaka kandi yabivuze bishoboka kubasubiriza iyo nta ntiyari nukora n'ingorane ntibiba byanavuzwe n'umaradiyo cyareke ntabe yaranditse kuko barabasubirije ibyo byari bisanzwe rero namenye yuko nk'aba professeur babageze ku magrade akomeye abo baragoye gusubiriza nk'uko yabivuze professeur Liberant ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve kuri grade uje yindi ubu byashobora kuba bigeze ku myaka 15 nta munyeshuri yarasohotse kaminuza yoza asubirira abo abagiye ikindi nagomba kumubwira nuko hariho abantu bafise amaspecialite akomeye mu Burundi usanga ari nk'umwe canke babiri bituma arinza aba nk'umwe agacagenda ari umwe hatagira uwundi kuko mu bisanzwe nta gisata categeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri urumva turacyafise icya mbere ingorane y'abantu banonosoye ibintu byita amaspecialite sino yoba bahari yoba no kuri abantu bahari bacasubiriza ntibiba ari ingorane ngarutse rero ku kibazo hejeje kumbaza na cyane cyane ni iki gitandukanya ibihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu mu byerekeye na cyane cyane kwigisha muri kaminuza nibaza ko ibyo bintu nabishikirije kuri radio Isanganiro nka je tuko turavugana hari aho mpuranja kwigisha mu gihugu cya Congo abantu kuvuga abarimu ba Congo turazinanye barambwira ingana bahembwa abarimu bo mu Rwanda turazingana babayeho turetse umushahara ufadika baronko bavuye kwiga bafise n'ibindi by'uburusho bimwe cyari z'avantage zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana i Nairobi ari o arazi ngana bigenda arashobora kuja kubaza muri universite y'i Nairobi ndahazi canke mu gihugu cacu Uganda no mu gihugu ca Tanzania nagira mbwira abariko baratwumviza yuko muri ibyo bihugu umwarimu yobahembwa amahera make n'amafaranga yoba ari ibihumbi bibiri by'amadolari ibihumbi by'amadolari twebwe ntidushobora no kuyasaba turazi ko tuba turiko turagurana n'igihumbi cy'amadolari birabagora kugira ngo bagishitse mu mishahara baduha rero no kubabwira yuko kumbure ngira ngo na leta y'u Burundi izogerageza itohoze aba twari ko tugomba gusaba kugira ngo kubera turi mu karere kaya se ibihugu turi kumwe mu karere k'ubuseruko kugira ngo turabe ingana leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu mu Burundi n'abamakaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri East African Community. Ibyo rero ntitwovuga ngo n'ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo uravye mu Burundi nabivuze mu radio Isanganiro kubona umwarimu wa afise urupapuro rwa doctorat adashobora gushitsa amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende nicyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere duhora dutembera hakagenda n'amamisiyo mu bindi bihugu notama ibihugu bya Maroc ibihugu bya Egypte ibihugu bya Nigeria ibihugu bya Ghana tuhora tugenda turafise amaprogramme duha duho nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko kubwingana akora amaproje ya rusheshe ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwe biraboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganji yigeze kubivuga sinzi ko mwavyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasista basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diplome bakora mu bindi bisata mu Burundi none mwumva ntitwoshobora no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa Afurika. Murakoze
kuba ariko baratwumviriza ngo bashobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi muri mwaka muravuga iyo mishahara idafadika ituma benshi muri bo bari ko baragenda bo babahembwa nkangahe mugereranije nabo bandi mwaka muravuga
naravuze ku radio isanganiro nuko umunye umwa muntu atashe akiva hanze ashikira ku ku miliyoni n'ibihumbi jana no kuvuga utugiye kuraba tukagiranya dusanga ari amafaranga adashiki amadolari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagrade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri professeur associé miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze canke amajana atanu mucamwumva namwe amadolari ingana tubivunja birazwi no kuvuga kwaho ari nk'amadolari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu ego amadolari amajana atatu uri professeur associé no kuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge grade wa professeur ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera uravye ingana abaprofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twaravye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri doctorat afise bourse azoza guhembwa amahera ari igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri izo rero iyo turiko turabivuga abantu ntibashobora kubyumva ni bosi n'ibintu nko mu bantu bazi kuranga ingana barimo muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa no kuri biti y'agahinda
murakoze ku mirongo ya telefone dufise Leonard Misagura twumva Leonard Misago uratwumva alo alo Leonard ntitumumva reka tuze kuri Jean-Claude Ryder uratwumva Jean-Claude
yego ndabumva
uduhamagara uri he Jean-Claude Jean-Claude uri he Allo Jean-Claude Jean-Claude nawe nyine turamutakaje ku murongo
ndabumva rero nari misago ndabumva
ego mu ofisi cyumvira mushikirize kibazo mushikirize
yetse icyumviro no shikiriza hamwe n'ikibazo
mushikirize
hanyuma icyumviro no kurinda tera gahinda yatera gahinda kubona icyabwe n'igihugu icyabwe n'u Burundi igihugu cyitangiye kugira ngo bacubwenge ariko dusanga bariko baragenda mu bindi bihugu mu kuri nka leta yacu n'ukuri yagikwiye kuraba ikagira icikoze kuko n'ubundi igihugu kitagira abashakashatsi naho nyine usanga biriko biragorana kubera turabona hari byinshi igihugu cunguka bivuye mu bushakashatsi bwapfa bigisha muri kaminuza y'u Burundi na cyane cyane nko mu gisata kijyanye n'iby'uburimi ari nacyo gisata basize imbere rero kumva bariko
turamutakaje ariko yariko arashikiriza icyumviro ciwe ya Leonard Misago nze kuri Professeur Libera ntibashira kandi mwarigeze kuba mu gerageza kuzana abigisha muvanye ngaho mu Bubiligi mukabazana gufasha kwigisha muri kaminuza y'u Burundi ico cyumviro mwarakibandanije
ico cyumviro cyabandanije kubera ingorane ziri mu gihugu nuzeye hariho igisata gifatisha ikubita cooperation universite hanyuma kubera ingorane mu gihugu kubahiriza agateka kazi na muntu byarahagaze ariko hariho uburyo buriho bufasha kaminuza y'u Burundi ntibarunika barimo ariko barafasha nk'iyo doctorat navuze ibisata bimwe bimwe amafakulte amwamwe hariho amaproje y'ugushigikira cyane cyane abarimu mu byerekeye ubushakashatsi murazi neza yuko na izindi nzego amashyirahamwe ni baha amafaranga leta y'u Burundi no vuga nka European yugufasha nuzeye kuraje amahera leta y'u Burundi koresha kubera ibihano byafashwe twebwe rero tuzama kaminuza yisunga ingingo za European n'ibihugu biba biriko birafasha nk'ubirigi cyangwa Faransa n'ibindi tibirenga ku mategeko ya ashizweho na European ariko mu nkundire ngaruke gatoyi kubyerekeye ingene abandi barimo bafashwe mu karere mu bihugu bibanyi nagomba gushimikira ku bintu bine icyambere mu bihugu mbere no muri Afrika byinshi birafasha abarimo mu byerekeye ubushakashatsi n'uburyo bwo kwigisha hariho imigambi mu bihugu bitari bikeyi baha abanyeshuri ordinateur nofata nka Cameroon abarimo bose no muri Senegal abarimo bose abanyeshuri bose bararonka ordinateur murumva neza yuko abarimo nabo nyine baba baronse ordinateur murazi neza yuko ibi byerekeye guhindura ama programme mwe bita BMD mu Burundi cyangwa LMD cyangwa Bologna iburiza buraya bisaba kwigisha ku ukoresheje ubuhinga bwa none bisaba rero ibikoresho nka ordinateur n'ibindi ibyo rero mu Burundi ni ibintu nabyo byofasha bigatuma abarimo bakora borohewe ikindi cya kabiri mu bihugu bitari bike bagira no muri Congo ni kibanza umwarimu afise muri societe icyicaro murazi neza kera umwarimu siyo barimo banyigishije ndi muri primaire n'abantu nubaha cyane gose kandi icyo gihe umwarimu arafise ikibanza ariko umwarimu wa kaminuza n'umunsi mu Burundi afise ikibanza gito cyane nta cyicaro afise ngo muri Congo umwarimu wese arafise ikarata imutuma arengana ntibamuhagarika la polisi cyangwa afise uburenganzira bwo kurengana akoresha iyo karata hanyuma ikindi cya gatatu ni byerekeye byarigeze mu Burundi ku ntwaro za kera gufasha abarimu kuronga aho baba icyo bita logement bakaronka ibibanza bakaronka n'ideni rishobora gufasha kubaka hanyuma icyanyuma nohereza ko muri bikogwa handi nko muri Congo abarimo bararonka imiduga ku giciro gitoyi mbere leta irafasha kugira abarimo baronke ikibunguruza ibyo ni ibintu mu Burundi yaba hari ibishaka byotuma umwarimu wo muri kaminuza yorohegwa bigatuma n'abandi bo bari hanze cyangwa bari mu karere bahurumbira kuja kwigisha mu Burundi.
Murakoze Professeur Désiré Nisubire mwako muravuga iki nyere bigoye gusubiriza umwigisha bafise ubwenge buhanitse kwa tariki intu igikorwa coroshe kuba tugumviriza mu kuvuga nka muri make uhugene kuko hari wigeze guhamagara avuga ko hari ugwaruka ruriko ruraheza za kaminuza rushobora gusubira abantu ngabo mwari musiguye gato ko atari igikorwa coroshe kusubiriza umwigisha abafise ubwo bwenge buhanitse ikiguzi ama uburyo bukoreshwa nk'ukusohora umwarimu nk'uwo bubabungana gute kugira abatwumviza byumve ko atari igikorwa coroshe kubasubiriza
murakoze cyane abantu bateza kumenya ko kugira ngo honyene muri iki gihe tugezemwo uronke umunyeshuri afise impamyabushobozi ya doktora n'ibintu bitoroshe cyane ibintu bitoroshe turetse amashuri umuhira ahejeje igice cya mbere ashatse mu gice cya kabiri cya master hanyuma ukamurihira amahera aja akaja mu gice cya doktora hanyuma nagenda babwire yuko ibyo bintu byose kuva nko muri master gushika muri doktora imyaka iyo abo baba babunyarutse bagira imyaka itanu urumva ni gusubiza umwarimu uvuye nko mu gice cya mbere cya kaminuza yomara imyaka itanu ubu rero ni wa mwarimu acaza avuye ku ntebe y'ishuri hariho rero abarimu bakenewe cyane na cyane cyane b'abarimu bakora ubushakashatsi ibintu by'ukurondera b'abarimu aribo bafasha abandi banyeshuri bari kubariga za doktora nk'uko ariko arivuga muri ko Dr. Hale aba barimu abafise turetse turetse ubushake impamyabushobozi yo mu rwego rwa doktora abarimu baba baramaze kuminuza mu by'amagrade bafise ibintu bita amapublication mu majurno yo hanze yahambaye abo barimu baba barakoze ubushakashatsi igihugu ishobora kubona ndazi kwiza benshi babizi abo rero nibo barimu bakenewe kugira ngo bashobore kwigisha kaminuza mu bisanzwe ndazi ko nka liberanti bashira kandi abizi mu bindi bihugu bimaze kugira umugambi ukomeye wo kwigisha amakaminuza nta mwarimu agisohoka amashuri ngo acashika yigisha uwo baca bamwita muri Cote d'Ivoire mutuma assistant twebwe abasista ni bacu basa impamyabushobozi zitoyi ariko mu bihugu bya Cote d'Ivoire bihugu bya Senegal umwarimu afise urupapuro rwa doktora atacarakora kininiya aba ari umuassista w'ubundi bita umutitulaire donc le phénomène ya titularisation des enseignants nibaza ko si by'abantu kwibaza ngo ni ibintu byoroshye cyane nko mu gisata cy'ubuvuzi ndibaza ko twari dufise gusa abaprofeseri titulaire babiri nabo baragiye mu zabukuru nibo bonyine barasa titularisation ni ukuvuga abandi tuza turaronka ego bagenda bamenyera bakigisha neza ariko mu ntango biragorana kuko kwigisha ni uwundi mwuga umuntu yiga gushasha nicyo gituma babanza kuba abasista b'abarimu basanzeho bakomeye ubu rero hariho ibintu byo kujana abantu muri retraite bari basanzwe bafise ubumenyi bukomeye cyane mu byo kwigisha mu byo kwankadira abanyeshuri bigatuma bituma abarimu bashasha baza abarokrite bataronka babandi bo hejuru babigisha ingana bimwe no kwita ku miranka kabuye k'abagabo hamusanga bari bobo barabunyoye mugabo abandi bari munsi bakagenda rero baduga nabo bamenya ubwenge uko imyaka igenda ibyo rero nico gituma abantu batovyitiranya atano bishiramo ama emotion natwebwe ntitwari tuyohewe nuko Burundi butagira abarimu bahambaye turashaka ko uko biba mu bindi bihugu za Cote d'Ivoire n'icyo gihugu maze kujamo cyane nkabona ingana abarimu babayeho nkabona ingana bafise abasista bakomeye cyane n'abaciye ubwenge muri leta muri Congo hakurya leta iharanira intwaro rusange ya Congo yari kabivuga liberanti ntibashira kandi abarimu bafise ya magrade yo hejuru baba ari abarimu bubashwe cyane nagenda mwenda mubwire ngo yanti yabimenye son excellence Tshisekedi yarabahaye imiduga y'amadubure kabine kuva ku rwego rwa ordinaire gushika ku rwego rwa professeur twebwe twita professeur associé abo bagiye baronka bukebuke ubu bafite za maduka z'amadubure kabine gratuit atana kimwe bazirisha nibaza bakaca bavuga ko bizonabandanya n'abandi bakazoshikirwa urumva rero akigoro ko mu bindi bihugu kaba ari kanini uwo mwarimu igituma bamuha ibyo bamufata uko suko yoroshe gusubiriza nuko babona agiye byo bagora kubyo baronke nk'uyo sinzi ko noba nabisiguye nk'uko kumbure bishimishije
murakoze mwabisiguye tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Baptiste uri ku murongo uratwumva Jean Baptiste
ego ndabumva cyane
uduteye akamuri he
neza na neza ndi ngambi cyangwa cyatumbura
ufite ikibazo baza batumire icyumviro ubushikirize
hama ikibazo cyanjye baza halo
ndabumva mubaze
mbanje gukenguruka kwanza ku bintu bamwe baraducikiriza
tuga ku ijambo
ati mbanje gushima kuri ibi byiyumvira bamwe barimo baratwereka ingene igisata cy'abigisha kirimo kiratera kija habi muri iki gihugu cyacu
yego
ariko nshinongera mpindukire mbaze
nimubaze
baraje kutubwira rimwe na rimwe ibisata by'abigisha ingene zitunga mu kandi karere
Kanda anja tuka kujambo, tulakumfa.
Barahajije kutubwira rimwe na rimwe ingene ibihugu byifunganije mu bisata by'abigisha, ariko ze turatahura kandi sinzi ko ibyo bihugu ingene byitunganya biba bifise n'amikoro etetre ari hejuru y'iki gihugu cyacu.
Mwarangije
ngo rero icyo oya
heraheza
numve kugira ngo iki gisata cy'abigisha ngahe iwacu kimene nk'ikintu gitotara. Nuko tabora Burundi bwo banza bukagira amikoro nayo ari ku rwego rwo hejuru.
Murakoze.
Kuko igihe cyose tuzuba tugifise amikoro ma n'ibisata bimwe bimwe bigize ubuzima bw'igihugu bitegerezwa guhungabana.
Ndabashimiye.
Turafite nk'akaroro gatoya dushobora gutanga.
Katange unyarutse guma uzurahagarara kuvuga ubandanya.
Okay, akaroro gatoya nshobora gutanga igituma mvuze yuko igisata cy'abigisha gishobora kuba kirimo kiratera inyuma kubera n'ubuzima bw'igihugu butera buja habi. Ndafise nk'abarimu nk'ababiri shobora kuba twaraganiriye mu minsi iheze, aho bafashe ingingo yo guheba akazi bonyine ubwabo bakaca bagenda mu gihugu cy'Ubugande. Kandi mu gihugu cy'Ubugande ntibaba bagiye gukora ako kazi k'ubwigisha, bagafata nk'amamoto bajya mu mabarabara. Sifariseke barose nk'ibihumbi ijana ku kwezi cyangwa amajana, dufate ko barose senkisa ku kwezi vya hariya Ubugande. Abarose amahera menshi ino badashobora gukura mu bwigisha, kandi baba bari areze nta pesha baba bariko. Urumva cyane ko gisata kirimo cyatera inyuma kubera amikoro y'igihugu.
Murakoze cyane, ndabashimiye.
Sawa.
Professor Libera ntibashira kandi kuri ico cimvuro ca Jean Baptiste avuze ngo ni kibazo ca mikoro ugereranije n'ivyo bihugu bindi nk'ibihugu bibanye abo bigisha bajamwo, niko mubibona?
Neza cyane, ni cimvuro kirashe. Mbere n'ibituko turadondagura vyerekeye inyishu kuri ico kibazo, ntibishoboka imikoro idahindutse. Muncamakeni hakwiye inyishu ya politike, kuko ndoriko tuvuga abarimu n'abaganga bo muri kaminuza. Mugabo murazi neza yuko Uburundi buriko ababuhunga ni benshi cyane. No kwibutsa ejo bundi abaciye muri Serbie amatwa nsumira barenga ibihumbi icumi zibaciye muri Serbie. Ni ukuvuga umurundi wese aronsa karyo ko kugenda, benshi ntibagaruka, mbere n'abakozi ba leta tuhora twumva bagiye mu mamisiyo y'akazi ntibatahuka. Muncamake rero ni ikibazo gikomeye kitaraba muze kaminuza gusa, kiraba n'ibisata n'ubushikiranganji bundi. Izo ngorane z'incabwenge z'aba nonosoye bimwe bita competence en fait, ubushobozi bwo gukora ibintu na biriya ni ibintu byibonekeza mu vyerekeye imikoro y'igihugu. Mu ntamake rero Jean Baptiste ico cimvuro cico kibazo ciwe ni ikibazo gikomeye. Imikoro idahindutse nta kintu kinini kizohinduka.
Murakoze. Professor Desire Nisubire, mwavuze ibisata aho abo bigisha bagenda ari benshi kurusha mu bindi, mwabivuze ivyo bisata mwo bisubiramwo mwovuga n'impamvu kubera iki ari ivyo bisata kurusha ibindi?
Igisata c'ubuganga n'ukuri nico nibaza cambere kigeramiwe. Hariho ibisata bindi navuze imwe bita za les sciences de l'ingénieur abantu banosoye ubuhinga. Kubera iki ari byo bigeramiwe? Nuko aribo bantu bakenewe cyane, nibo bantu bakenewe cyane. Naho twofatira ku bihugu by'Ubufaransa birakenye abaganga, ibihugu bindi byo muri Afurika birakenye abaganga. Abo bantu biga ibintu bya ekonomi by'ubutunzi, abantu barakenewe cyane. Nicyo gituma usanga ari na bake kandi nico gituma bakunda guhamagarwa na cyane n'ibihugu byo hanze no kubera basanzwe ari abantu bahurumbirwa n'ibihugu na mu gisata cyo kuvura muri aziko abantu babye bafise ama specialty barahurumbirwa cyane nico gituma ari byo bigeramiwe muri iki gihe bikerekana kandi yuko mu kugira ngo uronke abo bantu bafite mu by'ubuganga cyangwa mu bya tekinoloji bijya by'ama computer science n'ibindi ntibyoroshe bisaba amahera menshi icyo gituma ibihugu bimaze guca ubwenge bica byikora ku bandi babaforumye bikaba batwara ibyo nabivuze hariho n'ubundi numvise abishikirije biranababaje cyane je birambabaza cyane kubona turavye nguvu Burundi buba bwarakoresheje mu kugira ngo ushobore kuronka abo bashakashatsi hanyuma abantu bakaba batwara kandi atacu babafashe kinini nibaza yuko bo bisubiramo bakaraba nk'abantu nkabo bakabagumya kugira ngo ntibandi ibyo batware navuze ibisata byo mu by'ubuganga navuze ibyo bita ubushakashatsi na tekinoloji iby'ubuhinga abo bantu nibo cyane cyane ubu biratangwe no kuboneka kw'abandi bagize byo bita science sociale nabo nyine batanguye kuza bararondegwa bivana n'aho isi igejeje donc aho igeze mu iterambere bobo abantu baca barageza bakipanga kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'isi rero iyo babonye umuntu wabishoboye ibyo bintu baramurondera canke arondeye akazi bakamuhamagara akagakora nico biva ko n'ivyo bisata cane bigeramiwe
murakoze kuri Professor Liberand ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi kujanye n'ibisata c'indero mu Burundi mwitegereje mubona uruhara muri budget amafaranga leta ikoresha mu gisata c'indero ahagije canke mubibona gute
ntahagije na gatoyi imbere muri bije iheruka gushigwaho baragabanuye cyane ni ukuvuga yuko igisata cy'indero mu Burundi ntibagiha ikibanza gikwiye ntibaratabura yuko nk'uko nabivuze kare ntushobora kubaka igihugu ngo giteze imbere ngo ushyire imigambi n'imigabo mu myaka 2023 udateje imbere igisata cy'indero n'ubushakashatsi kuko kubaka igihugu ni uku ufise abantu banonosoye bashobora gutora inyishu z'ingorane zizoba zihanze igihugu mu myaka iri imbere ibyo rero ni ibintu bibabaje kubona amahera y'igisata cy'indero yagabanuwe bigaca bisigura yuko bizogorana gutorera inyishu ibibazo turavuga
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC turiko tuvuga ku kibazo c'abigisha ba kaminuza n'abandi bakozi ba kaminuza hari abariko batera bahava bakaja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza Professor Désiré Nisubire nko ku gisata muri mwo c'ubuvuzi niyihe ngaruka mubona biriko biragira canke bizogira muri kazoza kuri ico gisata no kuvyerekeye indero muri rusangi n'iterambere y'igihugu
ingaruka n'izindi cyane hari zitanguye kuboneka n'izindi zizoboneka atagihindutse nk'ubu nk'uko nabivuze no ku maradiyo ari ngaha akorera ngaha mu Burundi iyo ubona abantu bafise bene izo mpamyabushobozi bariko baragenda yo kuvuga nko mu gisata cy'ubuganga turetse yuko abo bantu basanzwe bigisha ibyigwa bahora bigisha bigaca bicegwa rimwe tukanabura n'abashobora kubyigisha baje bava ahandi bikanatugora kugira ngo tukazona barindira kugira baje nko mu ruhuko bashobora no kubyigisha urumva ko ari ingorane ariho bica bicererwa turetse ibyo rero abo bantu basanzwe ari n'abaganga ni ukuvuga nimba icyo gisata carimwo babiri bakagenda kicacugara navuze bisata bimwe bita medecine physique readaptation nk'ubu tudafise n'umuntu n'umwe ni ukuvuga abagwayi bari bafiswe n'umuganga ari ngaho abagwayi ntaho bafite batumutwe yego barashobora kuronka abandi mugabo murazi ko nk'ibitaro rwa karede ari bitaro binini cyane byategeza kugira ahubwo nkabo nka batatu canke barenga hariho ibisata bya anesthesie reanimation dusanga naho abarimo muri iki gihe usanga tubafise mugabo ntibemera kuza gukora muri kaminuza y'u Burundi kubera agashahara gato ibyo n'ibintu bizwi ibyo n'ibintu bizwi bashobora gukora mu bindi bitaro bizubahemba amahera menshi za Tanganyika Kira Hospital za Kira Hospital bene abo nisanga baca bigumira iyo tubinginze rimwe rimwe bashobora kudufasha kwigisha abanyeshuri bamwe bari muri twaje MCK bo muri DS ariko nyine urumva sabantu wikora ko uko ushaka ubanza kubiyaga bakaguha umwanya bashaka ibyo ni mu mvo zo kwigisha no kuvura ibyo rero uko turiko turabona uko iminsi igenda hariyo bisata nka bya sante publique hoba hariyo umukozi umwe gusa muri sante publique usimuzi akazi ijejwe mu by'ubuvuzi na cyane cyane no mu by'ubushakashatsi mu bisata byo kwa muganga kubu harimo umukozi umwe wundi yahora na umwenge agomba kuja mu zabukuru abandi bakaba baragiye kandi bafite impamya bushobozi zikomeye nibaza ko hariho ibisata bya anesthesie animation ibyo nari nabivuze n'ukuri biratera ingorane cyane ku bagwaye bigatera ingorane no ku banyeshuri kuko abanyeshuri ariko bariga imwe itatu ya jenoside ntibaronka ababashigikira ntibaronka ababafasha ntibaronka ababereka ingana ibintu bigenda ugasanga dufise nk'umwigisha umwe gusa muri anesthesie animation akaba ari atwara n'ibitaro bya Rwa Karede nta kuntu yoshobora kuvura ngo yongere yigishe ari umwarimu umwe ibyo byose n'ibintu bisigaye biboneka yuko bitoroshe cyane gutorera umuti muri kazoza hoho bizoboneka yuko bizogenda byunyuka hariho n'ibindi bintu byononekara hajya hari ikintu benshi batazi abashakashatsi ntibakora ibyo kuvura byo kwigisha gusa none ko leta y'u Burundi ifise vision 40/60 yo kugwa n'abandi bashakashatsi ataba ariho erega amaplan strategique bijya byo mu bushikiranganji bwabo bw'ubutunzi kugwa nabo nyine ba professeur bo muri kaminuza abarimu muri kaminuza benshi ntibagira amakonsultance bakaderimita amadomene de recherche ibyo byose tuzosanga iyo bitagira ubushakashatsi cubaho gute iyo bitagira incabwenge cubaho gute ibyo rero bazogera kubibona kumbure impendere yasheshe umuti mbwa rero bahariyo turiko turavuga gutya no kugira ngo abofata ingingo bace babifatira ko kumbure bagice bakoze ariko uwayigeze kuvuga ngo arigeze kuvuga ati none ntibivana n'ubukene bw'igihugu yego ubukene bw'igihugu nyine n'ukuri biranaboneka biranababaje yuko leta y'u Burundi biraboneka yuko hari ibintu bigoye nk'uko n'abategetsi babivuga natwe tubanabitahura kandi natwe turabarundi turakunda igihugu cacu ariko rero hari ikibazo kiri ngaha mu Burundi kuko ikintu bita ekite nta kihari ekite salariale nimwe na nimwe ariko ndababwira mu ntango nibafate uburyo bw'ibihugu buhari bukeyi tugabure atawanjya wangura hanyuma niyo igihugu catera imbere tuzotera imbere naco mugabo habaye ikite salariale ukabona ko hari abantu kumbure naho n'igihugu kimerewe nabi hari abantu bamerewe neza ata naho babidoga atacyo kimwe n'abandi ibyo rero turamaze kubishikiriza yuko turakeneye yuko itunga ry'igihugu abikanywa n'abanyagihugu bose atawanjye
bangura murakoze ndabashimiye cyane nshimire abatumire Dr Désiré Nisubire igisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika y'abigisha kuri kaminuza y'u Burundi na Professeur Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi tukaba twariko tuvuga ku kibazo c'abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi arimo abariko barahava baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiza n'ingaruka bishobora kugira kubijanye n'indero n'iterambere ry'igihugu nshimire rero abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro namwe mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ndabakengurukiye mwese ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza